Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazindongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Tujye kubona utuntu ubuyobozi bwo hejuru baraje buje buvuga ngo abana bacu bagira ingengabitekerezo ntutara duhamagaye ngo niba abana bacu bifata nabi dufatanye kubahana kumwe muri abarezi natwe tukaba abandi
akirukana utarigeze ujya mu nama ngo wakubwire amakosa y'umwana wawe
ibyo bintu byaradutangaje kandi byatubabaje.
Aba ni ababyeyi b'abanyeshuri bo mu runani rw'amashuri rwa Kanembwe ya kabiri mu gihugu cy'u Rwanda birukanywe n'ubuyobozi bw'umurenge bivugwa ko banka kwicarana no gusangira na bagenzi babo badasangiye ubwoko. Iyo nkuru turayigaruka ko hanze hato muze kubaha gufi y'amaradiyo yanyu. Ariko nubanza nkababwira muri make ko imigambwe irenga 30 itavuga rumwe na leta muri Nigeria yatangaje ejo kwa mbere ko yunzuru na nirugamije kubuza perezida Muhammadu Buhari kongera gutorerwa manda ya kabiri ku butegetsi mu ntango z'umwaka uza. Abakuru imigambwe 39 yemewe n'amategeko harimo ukomeye PDP baraye bateye umukono ku masezerano yo kunga ugo runani rwo guhangana na Buhari mu matora yo mu kwezi kwa kabiri. Iyo migambwe ivuga ko ishobora gutanga umukandida umwe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu no mu nzego zose z'igihugu gushika ku mukuru w'igihugu. Buhari w'imyaka 75 yashitse ku butegetsi mu 2015 yashikirije abakuru umugambwe wiwe ko arondera kwitoza ikiringo cy'imyaka 4 muri ayo matora naho akuze mu myaka kandi akitswe n'amagara. Imyerekano yamiriza ingingo ya leta yo kuduza ibiciro by'ibitoro irabandanya muri Haiti Port-au-Prince mu gisagara gikuru inyuma yaho yabaye imbere yaho yahitanye abantu bashika kuri 4 abigaragambya bagize urugendo ejo ku biro by'inama nshingamateka bongera baturira imapine ahakorera ikigo gishinzwe gutorokanya amatagisi imbere y'uko basubizwa nyuma n'igipolisi mu karere ka Tabar ku mugwa mukuru. Leta Haiti ku munsi wa gatandatu yari yahagaritse ingingo yari yafashe yo kuduza ibiciro by'igitoro inyuma y'iyo myerekano yasesetsemwo amaraso ku murwa mukuru. Ariko ivyo ntivyaryoheye abanyagihugu bavuze yuko bakeneye izindi mpinduka ivyo biciro bikamanurwa ku rundi rugero rushimishije. Umushikiranganje w'Ubwongereza wo kwivuna abansi yagiriza Uburusiya kuba ari bwo buri nyuma y'urupfu rw'umugore yahawe isumo ry'uburozi bwakoreshejwe mu kwezi kwa gatatu ku wundi mu Rusiya yahoze asumira urusaku iguhiguciwe. Mu ijambo yashikirije inama nshingamateka y'Ubwongereza kuri uno wa mbere, umushikiranganje Gavin Williamson asaba makungu kuja hamwe akanegura ubwo bwicanyi. Nayo umuvugizi wa leta y'Uburusiya we yavuze ko igihugu ciwe kibabajwe n'ubugizi bwa nabi bwo kuroga abantu bubera ku butaka bw'Ubwongereza kandi ko bibangamiye abanyaburaya bose. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumvira muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhera mu gihugu cy'u Burundi ahushikiranganje bw'indero n'inyigisho z'imyuga bwemeza ko kubona abakobwa batwaye indabazo cabiga amashuri y'imyuga arakarusho bagiriwe n'ubwo bushikiranganje umuvugizi ubwo bushikiranganje Juma Edouard yabivugiye mu kiganiro yahaye amenyesha makuru juri y'Amerika y'Ubujumbura Hemozimana yakurikiranye iby'ico kiganiro
Nguko twabibwiwe na bamwe mu banyeshure ba mu kigo cha kaminuza cyo kumutanga izo nyandiko zakwiragijwe muri ico kigo mu ijoro ry'ubuca nk'isaha 8 z'ijoro izindi zamanitswe hafi yaho
muradutunga murumva yuko inkuru dusavye atari mu buhinga bw'ivyuma baduhaye twako tubabwira ivyo bushikiranganje bw'indero n'inyigisho z'imyuga mu gihugu cyo Burundi bwemeza ko kubona abakobwa batwaye indabazo cabiga amashuri y'imyuga ari akarusho bagiriwe n'ubwo bushikiranganje umuvugizi ihubwo bushikiranganje Juma Edouard asigura ko abo bigeme bizotuma bibeshaho kandi batize amashuri maremare yabivugiye mu kiganiro yahaye amenyesha makuru bamwe mu baharanira agateka k'abanyeshuri babona ko iyo ngingo iyo nyanga agateka ko kwiga kubana bose umenyesha makuru juri y'Amerika y'Ubujumbura Raymond Zimana aratwandaniriza ino nkuru
ariko arishura ku bibazo by'abamenyesha makuru Edouard Juma avugira ubushikiranganje bw'indero n'inyigisho z'imyuga yemeje ko ingingo ubwo bushikiranganje buheruka gufata bwuko atamunyeshuri w'umwigeme yatwaye indazo subira kwiga mu mashuri shingiro eka n'umuhungu yayimutwaje bazoca batumbera amashuri y'imyuga atari gihano kubwuye muvugizi yemeza ko arakarusho ababibona nk'igihano ari abadatahura akamaro k'amashuri y'imyuga
nukuri ndabasavye twumve yuko aho ataki gihano kirimo biva ku kuntu twebwe tudategera neza kamaro k'amashuri y'imyuga kuko tugereranije n'ibindi bisata bimwe nk'iby'indimi canke bimwe twita bon scientifique umwana yize ku ishuri ry'imyuga akagiga neza aheza ari nico ashobora kwimarira harimo akarusho rero kugira ngo mwigeme yashikiwe n'izo ngorane aronse ishure yiga mu by'imyuga irimo n'akarusho gusumba kubandanya mu bisata bijye tumenyereye
uyo avugira ubwo bushikiranganje avuga ko hakwiye gusigurira abatandukanye akamaro k'amashure y'imyuga kuko wize ayo mashure avize kazoza gusumba nabize bakabandanya muri kaminuza
kajyo kava mu mashure y'imyuga ko gushora kuronka akazi cyangwa ko kwitunganiriza ubuzima mu mashure y'imyuga n'ukuri niho hari uburyo buboneka gusumba muri bya bisata kenshi usanga ari bisata bibandaniza muri za kaminuza ariko ahandi umuntu ashobora kwibeshaho igikorwa dukwiye gukora kumbire n'icyo kumvisha abo bana mugabo n'abandi bose bumve yuko amashuri y'imyuga batobananya bayagaya n'amashuri arimo kazoza n'amashuri mbere na politike y'igihugu ashingiye ko kugira ngo igihugu gitere imbere
muri sendika y'abigisha ko na pesi bo bose uko babibona Emmanuel Mashandara avuga ko iyo ngingo itiyumviriwe neza amenyesha ko amashuri y'imyuga azobateshejwe agaciro kuko abayigamwo bazobonwa nk'abari muri uyo mugwi w'abanyeshure birukanye mu mashure shingiro
bavuze yuko batazosa amashuri yisumbuye mugabo bazoca bagenda amashuri y'imyuga utumenga amashuri y'imyuga ibaye ikuburiro ku buryo abantu bazabavuga ati bega umwana yiga badashobora basabaga rero wewe bawundi warabyaye kandi twari tuzi neza yuko ubunye umugambi w'igihugu wari wo guteza imbere amashuri y'imyuga bagashyiramo ingufu nyinshi kugira abantu bige imyuga myinshi kandi aziko imyuga ituma abantu batera n'imbere ya shuri y'imyuga baheze kuritesha agaciro kuko n'umenga ribaye icibwa atatwite izo ngorane atawunda zoza
murunani bavashe bige bo bemeza ko umwana uwo ari we wese afite uburenganzira bwo kubandanya amashuri ashatse hatarabwo kwari Jean Samandari arongo yugorunani akavuga ko iyo ngingo iteye kubiri n'amategeko agasaba ahubwo ubwo bushikiranganje gushiraho ingingo zituma bigeme biga badatwara inda
hariho itegeko ryo mu mwaka w'2016 riha uburenganzira abakobwa canke abapfasoni bibarutse kubandanya amashuri yabo ucamva yuko iyo ngingo iza iteye kubiri n'itegeko rihari ryo mu mwaka w'2016 ni ingingo iza iteye kubiri na convention sur les droits de l'enfant na cyane cyane ingingo ya 28 aho umwana wese afite uburenganzira bwo kujya ku ishuri ta na kimwe barabiye ko iyo ngingo rero ni ingingo iza itandukanya abantu ifatiye ku gitsina
kindi abo baharanira indero kuri bose banegura Iyo ngingo nuko abanyeshuri b'abahungu bashobora kudoberezwa na bamwe mu bigeme batwajwe inda nabo batinya kubera igihagararo cyabo. Narijya bitoroje kumenya uwatwaje inda mwigeme. Ubushikiranganje bw'indero n'inyigisho bukaba bwafashe iyo ngingo mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Ingingo ibuza abanyeshuri babigeme batwaye inda n'abahungu baye batwaje gusubira kwiga mu mashuri shingiro bakemererwa kwiga mu mashuri y'imyuga naho nyene inyuma y'umwaka kandi mu gihe aribo babyishakiye. Ibujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Tetuva ngaho Ibujumbura dukwitire mu gihugu cy'u Rwanda aho mu rwunge rw'amashuri rwa Kanembwe ya kabiri havugwa ivangura mu banyeshuri bahiga bamwe mu ribo banka kwicana no gusangira na bagenzi babo bita ko badahuje ubwoko. Menyesha makuru y'Ijwi Amerika mu Rwanda Claude Ganza Munyamagana mu nkuru irambuye.
Abanyeshuri batandatu barimo abakobwa bane n'abahungu babiri nibo bashyizwe ku rutonde nk'abayoboye abandi mu ivangura rishingiye ku moko. Aba bose bari mu kigero cy'imyaka 16 gusubiza hasi biga mu cyiciro rusange kuri iri shuri rya Kanembwe ya kabiri. Ubuyobozi bw'iri shuri buvuga ko batangiye banga kujya gusangira n'abandi ariko babazwa impamvu bamwe bakavuga ko babikora bagamije kwigiriza abandi bakavuga ko bari iwabo. Ibintu ubuyobozi bw'iri shuri buvuga ko ari bishya. Umuyobozi ushinzwe imyitwarire muri iri shuri avuga ko mu gihe abarimu babashyiraga mu matsinda ngo bakore imyitozo bamwe muri bo bagiye bahaguruka bakivana mu matsinda bashyizwemo bavuga ko badashaka kwicarana nabo bita ko badahuje ubwoko bikazamura umwuka mubi mu kigo. Ubuyobozi bw'umurenge wa Cyanzarwe bwahise bufata icyemezo cyo kubabwirukanya abo banyeshuri batandatu kugira ngo uwo mwuka mubi udakomeza gukwira no mu bandi. Cyakora aba banyeshuri basobanura ko batigeze bamenyeshwa icyo birukaniwe amaze icyumweru batiga.
Kwa kabiri bakoze inama ntagije rero aravuga igitifu aravuga ngo tuzasubira ku ishuri ariko tuvuye ku murenge tuvuye kuvugana nawe natwe ntabwo tuzi ko bizagenda.
Ubwo mwahagaritswe n'ubuyobozi bw'umurenge ntabwo ari ubuyobozi bw'ishuri?
Ntabwo ari ubuyobozi bw'ishuri bwaduhagaritse.
Ku ishuri babwiye ko bahagarikiye?
Natwe kugeza isaha ntabwo tuzi icyo twazize. Ntabwo batubwiye ko dufite ingengabitekerezo.
Nisanze muri lisite y'abafite ingengabitekerezo kandi nta nshinja na kimwe navuze.
Abandi mu hari ibyo bagiye babashinja umwe ku giti cye
nyine babanje kuremesha inama bakagira n'abanyeshuri bababwira ati uyu yavugaga iki n'iki ko nge nta na kimwe bambwiye.
Bagenzi bawe ibyo bavugaga bavuze ni ibiki?
Ngo baravugaga ngo ntabwo bakwicarana ngo n'abahutu. Igicyonzi ni muri klase yacu, klase yacu nta kibazo.
Bamwe mu babyeyi bafite abana biruka kubera kuvugaho iryo vangura bavuga ko batunguwe bikomeye no kumva abana babo birukanwe kandi batarigeze babatumiza ngo babamenyeshe ko abana babo hari imyitwarire idahwitse bagaragaraho.
Baravuze ngo abana bo ku mashuri ngo bagize ingengabitekerezo, ibaze iyo ngengabitekerezo rero tutazi abana akaba ari bo bayimenya byaratuyobeye. N'ikindi gihe nta nubwo bari bamvugarira umwana ubundi bumwe n'ubwa kabiri hari umuhungu twifuza nyine nuko ubuyobozi bwotubariza ingengabitekerezo tukayimenya ko umubyeyi ajye nkamuhana ariko byose ntacyo nari nasobanukiye.
Kugira ngo umwana tujye kubona tubona ubuyobozi bwo hejuru baraje buje buvuga ngo abana bacu bagira ingengabitekerezo ntutara duhamagaye ngo niba abana bacu bifata nabi dufatanye kubahana kumwe muri abarezi natwe tukaba abandi mutwereke umwana wakoze ibyo bintu niba naramutsa nabikoze ahubwo ngo azambye ibintu tuye twanamuvanamo umuntu akaba yunamwangaza icyatumye mutadutumaho mwabitewe n'iki
akirukanwa utarigeze ujya mu nama ngo wakubwire amakosa y'umwana wawe ibyo bintu byaradutangaje.
Ubuyobozi bw'umurenge wa Cyanzarwe ababyeyi n'abana batuyemo buvuga ko bwafashe icyemezo cyo kubirukana kuko bwabonye ishuri ritarafashe ibyemezo kuri iki kibazo kandi ari ikibazo gifite uburemere. Nsabimana Mvano Etienne ni uyobora umurenge.
Ikibazo nyamukuru cyagiye kigaragara ku bana nuko umwe atifuzaga kwicarana n'abagenzi babo. Ibyo rero nibyo kuri ntabwo wacicarira ngo ukireke. Rero twarahuye turaganira mu byo kuri dusanga ikibazo cyaratewe ahanini n'uburangazi bw'abayobozi b'ikigo kuko butabaye bugufi bw'abana kugira ngo babashe kubakebura no kuberekera icyerekezo cy'igihugu. Niba abana bagomba kubana neza bakabana nk'abanyarwanda mu by'ukuri kandi bagomba kwicarana, ntabwo byavugwa ko abana bamwe bigumuye ngo bashobora kwicarana n'abandi ngo icyo kibazo ngo kirebere. Niyo mpamvu twakingiyemo, tumaze kukingiramo ndetse tugira n'umurongo dukebura n'abo bana twese twifatanije nk'ababyeyi, ari ubuyobozi, ari ababyeyi ndetse n'ubuyobozi bw'ikigo, twese tubigire mu ruhare kugira ngo abana mu by'ukuri basubire muri gahunda nziza y'igihugu.
Mu cyumweru gishize mu nama y'umutekano ubuyobozi bw'ingabo bwagiranye n'abatuye mu murenge wa Rubavu hano imbibi na Cyanzarwe, Colonel Muhizi Pascal Kuringa mu turere twa Rubavu na Nyabihu yatunze agatoki amacakubiri n'ivanguramoko byatangiye kuvugwa muri iyi mirenge avuga ko bagiye kubihagurukira
mutazirara nyamuneka mutazirara muramenye mutazirara mu mwageze yo muke nibyo by'amacakubiri nabyo twabipangiye umunsi n'abayobozi bacu tuzajya kuganira nabo ntago umudugudu wacikamo kabiringa wangabanga bo mu mbaho ngo nibavugana ngo naba nabayiki nabo tuzagenda tubaganize tubagire inama kandi nibanga tuzabakora mu banyarwanda bizatufa tubasabe bashaka handi bajya kuko nta munyarwanda ugifitiye ingenga bitekereza iteyitse ingenga bitekereza mbi irica ingenga bitekereza idusubiza mu moko ingenga bitekereza zo idusubiza mu turere ntabwo tuyishaka ingenga bitekerezo nishatse kuza turara tuyimenye kandi iyo tuyimenye turayihagurukira ibyo twari dufite tukabishyira ku ruhande kuko tuzi ingenga bitekerezo mbi yabaye muri iki gihugu aho yatugejeje ibyo twakoraga byose tubishyira ku ruhande tukajya guhangana nabo
imidugudu ya Buguna Vision ni imwe mu yivugamo cyane kwironda aho batujwe bavanywe mu gishwati bitwa bo mu mbaho naho batujwe bimwe ku musozi wa Rubavu bakitwa bo muri Haiti hari kandi nabitwa abanyatanzania batujwe nyuma yo kwirukanwa muri Tanzania abasigajwe inyuma n'amateka batujwe bavanywe mu karere ka Nyabihu aba bose bakaba batujwe mu buryo baturutse hamwe basa n'abatujwe kwabo bonyine nubwo baba bari mu mudugudu umwe ihagarikwa ry'aba banyeshuri naryo rifatiye ku kuba bamwe baturuka mu mbaho abandi muri Haiti bamwe bakikoma abandi bumva ko badakomoka hamwe inzego z'ubuyobozi ariko zivuga ko iki kibazo cyahagurukiwe kandi gihita gifatirwa umwanzuro Claude Ganza munyamagana irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda kugaragajwe rya Amerika
Tukiri mu Rwanda zimwe mu mpunzi ziba mu gisagara ca Kigali ziramaze gutangura kwiyungunganya kugira ngo zireke kubaho ziteza amaboko akaroni zimaze kuja hamwe zishinga koperative yemewe n'amategeko ubunywero hamwe n'uburiro zise imuhira iwacu mu Burundi mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yahagendeye maze dutegurira iyi nkuru ikurikira
Abarundi hafi jana na 50 bahungiye mu Rwanda nibo bagiye hamwe bagira cooperative bise cooperative multifonctionnelle imuhira iyo ifise umutaha w'imiliyoni 30 z'amanyarwanda iyo niyo yavyaye buriro n'ubunywero bwitwa imuhira wacu Nimagere Serionel aburamutswa asigura ko ari nk'imuhira wabo mu Burundi.
Duhakwa gushinga idrapo y'igihugu gusa nuko bitokunda ariko uri ngayo muhira uri bagira kuri mu mahanga. Kuko usanga ni nk'ibyo usanga ubona ibintu byose by'u Burundi abantu b'u Burundi muhira n'abantu bahurira abarundi bahurira bakayaga bakaga ibyabo bakaga kibibabakiye bakaremeshanya bagumafatanye mu nda bari hafi na hafi tumenyera iby'uwundi arimwo kuko kino cyose cyabagishikiye mu Rwanda ingahe muri bar urakimenye nubu ari kure turamenye byiwe gusumbaho umuyoje hariya munzi wa kiyugana kaganya ubundi akajari akiyugana kaganya nico bituma hitwa muhira iyo giye muhira bar ubuze yuko naho ugenda atamugenze muri kumwe uza kwasanga abagenzi
aho uhasanga kabijya ko mu Burundi haba mu biribwa canke mu binyobwa eka no mu ntambo no mu mvyino inanga hamwe n'amayaya biraharangwa Nimpagaritse ati ni nko mu ngoro ndangakaranga kiwacu
usanga dufite n'inzoga za Prarudi usanga dufite boke zo usanga dufite amostel kuvuze kujya ni hari imikeke urahasanga ubugari bw'ingano urahasanga ubugari bw'ingori usanzwe ushaka budget y'u Burundi ufite ka moto k'u Burundi nini kumwe k'u Burundi bisanga muhera bar utwatundi amafimbo mishishito
Mwana shaka kumvira zandirimbo z'ikirundi z'iwacu wa mayaya.
Cyane gose ni nawo muziki tuvuza cyane koko. Urisanzura naho otemba barakuvyura. Donc ni muhira vy'ukurusanga ari muhira canka abanyarwanda babaye Burundi baraza ari benshi. Nabandi rero baje kugira bamenye ivy'u Burundi, hari batigeze baje Burundi. Mugabo bamenye ivy'u Burundi basi bumve specialist y'u Burundi.
Aba Burundi bahivunira inzara n'inyota barahasanga nibindi bari bakumbuye.
Hano ko tuharonka umukeke, umucopo sinzi kuwuzi, intore ukaza hano umvuye huye n'abavukanyi tuvugurura imirumwe tuganira tukumvikana n'ukuri nahimbise nk'uko mengo ndi muhira.
Hari ikindi cerekeye cy'uburobe, uburobe urabona ni ikintu twaradukunga turi mu Burundi. Hama ubu busanze nga n'abanyarwanda arabwitabira baraza kuburaba kaza kuburondera. Mwihurira nk'uko mengo muracyari muhira, muracyari mu rugo mu Burundi.
Ubutwari yo cooperative y'abarundi Odase bizabishaka avuga ko bahaya akazi n'abarundi batari bake barenga 200 b'impunzi yamara harakorayo n'abanyarwanda amafaranga ari hagati y'ibihumbi 40 n'ibihumbi 200 bayambwa ku kwezi aratuma bibeshaho badateza amaboko nk'uko uwo musore abivuga.
Umushobora kuronka ico nigaburira umushobora kuronka ico niyambika umushobora kuronka nayo ndihinzu ngo amezi abiri atatu araheze umuntu atarari inzu cyangwa ngende kubwira umuntu ngo urumva ngo mfasha ngo ayo kujya ngo cyangwa ngo bimeze gucya oya birakurinda no kwiyumvira ibintu byinshi birenze ngo uje mu kwiganyira cyangwa uje kuvuga ngo urumva ngo je ndi impunzi ndi iki uretse nibyo by'urumogi cyangwa kujya mu zindi nzira umva bigwana amahoro mu mutima abakiriya bose ba hano hari abanyarwanda hari n'abarundi umukiriya wese n'umwami bose bakira kimwe bose bahakeye imwe
Mu migambi ya kazoza abatwari yo koperative bifuza ko izo hava ihinduka ikigega cyo kugurana na microfinance basaba n'abandi barundi b'impunzi kwishira hamwe uko bashoboye kugira ngo biteze imbere Pye Claven yo nkuru ikigali kubwijwe rya America
Murabimenyereye ku iminsi yose nkano mango duca tubashikiriza ikiganiro cy'abanyedini huno munsi rero turaza kubandanya ikiganiro kivuga ibijanye no kunywana kumenyi hamwe no kwizera Imana muri kino gice cya kabiri duhagarara cyane ku bijanye n'ubuhinga bwo kuvura hamwe n'uko kwemera ikiganiro cy'uno munsi kiramenyeshejwe na Diane Ndonse Bujumbura aratubwira abatumire bari kumwe
Ego Diane ni nahazwe n'ubunyene abatumire ni babandi Turi kumwe n'umuganga w'umuhinga mu gukora abantu akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi Richard Karayuba turabaramukije
Baramutse
Turamukije na Patiri Ribois Kagabo nawe ne yigisha muri kaminuza y'u Burundi hamwe no mu seminari nkuru y'i Bujumbura
Baramutse neza
Ego Cher Haruna Hunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi mukora no mu gisata cy'indero namwe bwe turabaramukije
Turabaramukije turamutse n'abatukurikira
Ndamukije namwe bwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya America Tubandanya ikiganiro kivuga ko kunywanisha ubumenyi hamwe no kwizera ko mu mana Nibutse ko mu gice cya mbere twahagaze ku ntangamarara y'ukuntu ukwemera gushobora kubana n'ubumenyi umuntu afise atagikumiriye ikindi aho bano bahinga mu bushakashatsi batubwiye ko ataco ubushakashatsi bwerekana nka gishasha kitari mu ijambo ry'Imana uyu munsi rero turahagarara cyane ku bumenyi mu gisata cy'ubuvuzi hamwe no kwemera Imana Patiri Ribois Kagabo nk'umuhinga muri filozofi mutangure muducire ku mayange ukwemera ko mu mana hamwe n'ubumenyi buva ku bushakashatsi bukogwa nikiye kiza imbere y'ikindi
mu byukuri ntagi tambuka ikindi kiretse gusa ko nkatwe bitwemera tuvuze ko ijambo ry'Imana ariryo riri imbere ritambutse byose ibindi bigenda bikurikira nubwo bumenyi bugenda bukurikira kumbure bugenda bufasha gusigura cyane bugenda bufasha kwibaza kubandanya ibibazo mugabo n'ubumenyi bwamye abantu bamye bazi ibintu bageze kubisigura mugabo bagasanga ijambo ry'Imana nayo ryabisiguye bageze bakaraba ingene baza bara Arabyumvikanisha
ntagikwiye kuja kandi hejuru y'ikindi
n'ukwemera kwacu niko kwizigira kwacu ni ijambo ry'Imana nibyo biri imbere nibyo biri imbere
reka tugaruke ku muhinga muvuzi mu gisata cyo kubaga Karayuba Richard umusanzwe muri no mu témoin de Jehovah ego bavuga ko aba témoin de Jehovah batemera gutegwa amaraso kandi mwebwe mu gisata cyanyu mu byo musanzwe mukora harimo ukubatera amaraso mwebwe ibyo mubikora gute
urakoze cyane
ego
jewe ndu mu témoin de Jehovah mu témoin de Jehovah no kuvuga yuko neme gukurikiza amategeko y'Imana yo sintakuyemo nitegeko narimwe niko kwizera kuko iyo umuntu yizera hanyuma agasobanura amategeko y'Imana abari umukirisa ameze ngo iki wafeke bamwe bavuga feke
abadakwije
ibisabwa rero kugira ngo kwize ibisabwa Imana irafise ibyo yadutegekanirije abakoresha Bibiliya urabona yuko igihe Imana yaremye umuntu yamuhaye amategeko kandi umunsi umuntu yarenze amategeko y'Imana yaciye agirande yaciye yirukanwa mu itongo Imana yamuteguriye Bibiliya ivuga yuko Imana yaturemanye ubwenge kugeza aho tuzokwama turiko turungura ubwenge gushika ibihe bidahera niko Bibiliya ibivuga umusiguzi
ego reka ndabasubize inyuma gatoyi
nabuze rero ku kibazo cy'amaraso
ego
kuko ndabona yuko ari cyo kikuraje ishinga jewe rero ndumushirije kandi ndabaga abagwayi b'ubwoko bwose baba batemwe de Jehova baba batara batemwe de Jehova hari abagwayi benshi baza bakubarira urabona nk'ubu ingwara nyinshi zadutse hari sida hari ama hepatite hari ibyo byose abagwayi baraza bakakubarira ngo jewe uzombage ariko ntuzontera amaraso sindinda kumubaza ngo uri umutemwe cyangwa ndumutemwe kuko abatemwe bobo iyo baje kukuraba nico cambere bagusaba ariko abandi ntibabikubwira bakubari ya gusanga ntuzondera amaraso twebwe rero ku buhinga bwacu mu buryo dukora medicine yarateye imbere cyane kugezaho ama operation menshi tugira adakeneye amaraso turabaga imyingo ndabaga prostate ni operation akenshi kunda gusenya kuva amaraso ariko nta probleme tugira rero abatemwe iyo baje kwa muganga kubera yuko bambajije ico kibazo c'abatemwe specifically baraganira na muganga akamubariya docteur je ndafise ukwizera nagomba ndagusabe uzombage udakoresheje amaraso jewe rero nkoriki ndagenda nkaraba ekipe y'abaganga basinziriza abagwayi abo bita abanesthesiste reanimateur
ego ndabona ashe haruna
je nagira muranungase nzenya ngariho ikantu gatonya kibazo bagivugo ati mbega hagati y'ubuhinga cyangwa ubushakashatsi ubumenyi no kwizera cyangwa kwemera haziki ikizimbere ni gike turetse no kuvuga ngo kwizera cyangwa kwizera imana kuko hari abantu bwo ntibizera imana mugaba afite ikintu bizera ibintu byinshi ubenye ko turavuga urumvise n'ingenere docteur Karabiba yereko aravuganye kwizera rero nibaza ko bizimbere kuko turi ko turaraba uwa mbere yatangwe kubaga umutima muri America tayinashira giyemo byavuye ku kwizera avuga ati none umuntu ariko arapfa ndamubona nogira gute none ko navuga nti kwizera biraza imbere kandi bigatuma rero nubwo bumenyi butera imbere cyane gose gusumba n'ukuri kandi abantu bafise abashakashatsi abenshi bariko baraje mu kwemera imana akabyinya bakavuga ati tubona ko twataye igihe mu kwandika dukora ibintu tugira kwemera imana kugira ngo babone hahani novuga ivomo ry'ubwo bumenyi aho buri kuko buravise iryo vomo ariko barukuramo ntarimo ivomo ngo ihagaze ngaha acamye yuko kuja turi uri kuragenda imakambo teza kuja mu kuryo cyangwa kuja mu kubanfu hariho rero ukuntu intumbero iba ifise nta cyane cyane mujyanye n'ubuvuzi rero nuko imana izimbere ibindi byose nuko nabiza mu ntango
ego nubwo ibintu mwavuze ko bigenda neza ubumenyi bugenda butera imbere bukagenda bumenya ko ukwemera bwa bundi ariko kwatanguye ariko bari bakwiye gukurikiza ko hagataho ko atangorane abantu bagiye baragira bivuye kuri izo ngorane zo kwizera ugasanga hari icyo batakaje cyangwa hari
icyo muri ico no kongera ko twebwe muri Eglise Katolika dukurikira Bibiliya kandi Bibiliya yose twebwe nitwe dubise ibitabo byose kwemera nta na kimwe kivamo kandi nibirimo byose turabyemera kandi tukarondera kubikurikiza mwa kuri ico kibazo cerekeye iby'ubumenyi n'ukwizera na Eglise Katolika yagiye aca mu ntambwe nyinshi ubwa mbere miti ukwizera ukwemera kwacu niko gutegerezwa guhinzira n'iby'ubumenyi ariko ubu novuga yuko aho tugeze ataraho neza Eglise Katolika twebe turemera yuko abumenyi bwa mbere hoho bashobora kudufasha byinshi kumenya byinshi bidufasha gusobanura n'ibyo Imana yavuze kandi tukabona neza yuko biri twame tubivuga no ngaha ibyo ubumenyi buzana biri mu byo mugabira n'Imana yaduhaye yahaye abantu kugira ngo bashobore kuyimenya byose bijya muri iyo nzira yo kwimenya mu kwemera kwacu rero turemera izo ntambwe tukabona yuko izo ntambwe zifasha ukwizera n'ukwemera nako nyine gutera kuja imbere kumenya Imana gusumba
ego mbega nk'abantu batajya kwa muganga bakavuga ko Imana ishobora kubakiriza muhira cyangwa ibintu bimwe bavuga bati ntitwokurira indege kubera ko indege isaba yuko umuntu agira passport bati ntitwoca mu vyuma by'ubuhinga bwa none cyangwa bati ibintu bitandukanye bifatiye ku kwizera kwawe cyangwa bati ntitwokoresha telefone kubera yuko ari ibintu tutazi neza iyo biva kubera yuko ubuhinga nyine bwagiye buratera imbere mugabo abantu mu kwizera sinzi ko abantu mu kwizera batagiye baratera imbere mwebwe ibyo mu siguri iyi
twebwe mu kwemera kwacu nta kuvuga ngo ibintu by'ubuhinga bw'ubu biradusubiza inyuma
mushaka no kuvuga ibintu kuko urabwira abantu ngo ntimurye ibintu byimbugwa bivuye mu kuzimu cyangwa uvuga imyumba ati bijumu n'ibiki kandi ari ibintu twahawe n'Imana ibyo ni ibintu bikubiri twegereza ku minsi ya nyuma tutazi iminsi isigaye kwimwanishwa ko ari nibindi bihumbi 200
mugabo kiraho yoba yitwa madini byaduka canke byoba ari bya bindi
biri kwemera ngo ufata bya twukwemera bamwe bagashaka kuzana ibintu bishasha mugabo ataho babikura mu by'Imana yavuze kuko babiye ngo babigusoma cyangwa babikura hari abantu tumaze kuvugana ubwo uti ubikura hehe akabibura uretse igitangaro cabaye cabikira Maria nta muntu avuga ngo aremera aheze aryame abyuka aja gusenga ataja kurondira imubeshaho ngo Imana iraza gusaba kumumanurira ibishaka kumubesha urumva ko hari byinshi tweza kubangikanya uko kwemera mugabe Imana ikatubwira iki iruhande y'ukwemera mukore kandi mubiri icuya kugira ngo banje kubira icuya ariko rero bamwe n'abandi kitobahora uko kwemera kwa ubishoboye gusaba sigurira kugira ngo bashobore kubona
ego Nuko rero arakoze Diane Ndonse n'abatumire biwe n'ikiyago tuzobandanya tunoganza mwakoze namwe bwe ncuti bakunze mwe ko muratwumviriza Innocent Kimenye yegeranije amajwi na ingenieur yamufaje muhinga bw'ivyuma hamwe na Joy Diane na Hazwe tuzosubire ejo nkaho twatanguriye